Mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amahoro nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi bikomeje kwibanda ku rupfu rwa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yashengeye ku munsi wa mbere w'inondwi.
Nagomba kwabonera kariyo ko guhoza umuryango wa nyakwigendera Pierre Nkurunziza, guhoza kandi abarundi bose ko babuze umukuru w'igihugu yaramaze imyaka 15 yose abarongora.
Uyu ni perezida Pierre Buyoya yayoboye Burundi kuva mu 1987 kugera mu 1993 no kuva mu 1996 gushika mu 2003. Aha aragaruka ku rupfu rwa perezida Pierre Nkurunziza yihanganisha abarundi muri rusangi. Hambavu ya perezida Buyoya muri kino kiganiro turaza kubumvisha uko abanyagihugu bakiriye ino nkuru haba mu makambi canke i Burundi. Twongere turabe uko icuka cifashe mu Burundi no mu micungararo yabwo. Kuri mikro muri kumwe na Joe Diana ni nahazwe ndabahaye rero ikaze. Imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina iwanyu mu ntara cuno munsi, reka mbanze mpikaze mugenzanje Aloyse Bigirimana atubwire ayagezweho hirya nino ku isi ahereye ku bamaze kugira ico batangaza inyuma y'urupfu rwa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza.
Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashikirije ko ku izina rya leta y'u Rwanda no ku giti ciwe bwite ahojeje leta y'u Burundi n'abarundi ku rupfu rwa perezida Nkurunziza. Mu butumwa yashikirije ku rubuga rwe rwa Twitter kuri uyu wa kabiri, Perezida Kagame yashikirije ko ahojeje kandi n'umuryango wa Nkurunziza. Uwundi ni umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yahojeje leta y'u Burundi n'abarundi ku rupfu rwa perezida Nkurunziza. Yarahojeje kandi umuryango wiwe. Mu itangazo ryasohotse kuri uyu wa kabiri, Antonio Guterres yemeza ko ONU ifise ishyaka ryo gushyigikira leta y'u Burundi n'abarundi mu rugamba rwo guhangana n'umugera wa corona. ONU ivuga kandi ko izobandanya mu twigoro two gushyiraho kazoza gatekanye karangwa n'iterambere hamwe n'amahoro ku barundi bose. Abu Kushaibe yahoze arongoye umuhari witwaje ibirwanisho kandi yagizwa ibyaha byo mu ntambara mu ntara ya Darfur muri Sudani ari mu minwe ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI. Iyo sentare ifite icyicaro irahe mu Buholande yatangaje kuri wa kabiri ko Abu Kushaibe yishikanye ku bushake bwiwe muri Repubulika ya Centrafrica. Kushaibe yagirizwa kuba yararongoye umuhari witwaje ibirwanisho witwa Janjaweed wagabye ibitero mu ntara ya Darfur mu mwaka w'2023 na 2024 atera leta ya Sudani. Ibindi byaha yagirizwa ni kwinjiza no guha ibigwanisho abarwanyi kandi yagirizwa kugira uruhara mu bitero mu mihana ine ahabaye ubwicanyi, gusambanya abakobwa hamwe no kuboreza igufa abasivile. CPI yari yasohoye umutayo kumuhagarika mu 2007 ku byaha 22 byo mu ntambara na 28 byo guhohotera agateka kazi na muntu.
Washington Ijwi rya Amerika.
Abantu 18 barapfuye inyuma y'aho ubwato bubiri barimwo bwibiriye mu kiyaga mu ntara ya Ituri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abategetsi bashikirije kuri wa kabiri ko ibyo byabaye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana mu kiyaga Albert gisangiwe na Kongo na Uganda. Abapfuye n'abakongomani baba muri Uganda kandi bari mu rugendo rwo mu ijoro bitemewe n'amategeko igihe ubwato barimwo bwahura n'umuyaga mwinshi mu kiyaga. Ibiziga 20 byabimukira bamuka muri Afrika yo mu karere ko munsi ya Sahara byaratowe mu mazi yo ku nkengera ya Tunisia. Abategetsi bavuga ko hariko hararonderwa abandi 30 bavuga ko bari kumwe nabo. Murade Turki avugira sentare yo mu gisagara cha Sfax yavuze ko ibyo biziga byabonywe n'abarovyi babona kubibwira abategetsi. Abandi bimukira babwiye abategetsi ko abafuye zari ngenzi zari mu bwato bwahagurutse mu ijoro ryo ku munsi wa kane bwerekeza mu Butaliyano kandi bwarimo abantu 53. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR rishikiriza ko abimukira bava muri Tunisia baja ku mugabane wa Buraya biyongereye ku bice 150% kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa kane ugereranije n'iki gihe nyene cy'umwaka uheze. Inama nshinga mateka ya Malawi yaremeje kuri wa kabiri ko ikindi gice cy'amatora y'umukuru w'igihugu kizoba ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa gatandatu. Ni nyuma yaho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro iteshereje agaciro amatora yabaye mu mwaka uheze, ivuga ko yabayemwo ubusuma bukabije. Aya matora yari yahaye Perezida Peter Mutharika kurongora ikindi kiringo kigira kabiri ku majwi 38 n'ibice bitanu. Ambavu yivyo umurwi mushashi jejwe gutunganya amatora warahiye kuri uwa kabiri kugira utegure ayandi matora. Inyuma yaho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro itegekeye ko haba amatohoza kunyifato yaranze umurwi wahahora. Bubaye ubwa mbere ubutungane bufuta ivyavuye mu matora muri Malawi kuva ico gihugu cikukira mu mwaka w'1964.
Arakuze mugenzi wacu Louise Bigirimana kuri ayo makuru. Ndayibutse ku ijwi rya Amerika mukomeje kumva isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri mwebwe muri ko mutwumva muri mu Rwanda, mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Ku mugoroba turi kuri metero 19 na 22. Turi kandi live ku isi hose kuri wezi tatu, akaburungu radiyacu vewa akaburungu com. Adresi ya Facebook yacu na Instagram ni vewa radio yacu.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze bakunzi b'ijwi rya Amerika. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Denise Bucumi Nkurunziza yarayatashe ava muri Kenya iyo yari yaroye kwivuriza kuva kwa 28 ukwezi guheze. Amasoko y'ijwi rya Amerika yemeza ko yashitse Bujumbura inyuma y'isaha zitatu z'ijoro. Ayo masoko nyene akomeza yemeza ko atabaganga canke abaforoma bari mu ndege yamugarukanye nk'uko vyari biri igihe yaja i Nairobi. Hagataho ku mugwa mukuru wa politike igitega no murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'ibindi bisagara bikuru bikuru haratekanye. Biruko mu gihe ejo abantu bari batashe kare bacumva urupfu rwa Perezida Pierre Nkurunziza. Ariko amakuru dukura aho hose muri ivyo bisagara bitandukanye yemeza ko batari bake bazindukiye ku mirimo yabo. Andi makuru tutarashobora kuronka impande zose ziyemeza avuga ko umuvyeyi wa Perezida Nkurunziza nawe yo barenze ahari mu bitari Ngozi. Turabigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma, ariko mu kurindira turakomeza twakira ico hamwe n'abandi bavuga inyuma y'urupfu rwa Perezida Pierre Nkurunziza. Mu kiganiro mugenzi wacu Edi Rwema amaze kugirana na Pierre Buyoya yigeze kuyobora Burundi yahujije Abarundi muri rusangi.
Nagomba kwabonera karyo ko guhoza umuryango wa nyakwigendera Pierre Nkurunziza, guhoza kandi Abarundi bose ko babuze umukuru w'igihugu yari amaze imyaka 15 yose abarongora. Urumva icyo ni ikintu kitoroshye mu gihugu n'abanyagihugu. Icya kabiri ni uko ngo rupfu rwarabaye rupfu giturumbuka rushika kandi mu bihe bitoroshye. Mu bihe mu Burundi ariko harashingwa inzego zishasha mu gihe Abarundi baje gutora umukuru w'igihugu mushasha. Ikindi navuga rero ni icyifuzo yuko byohinduka inzego yoba mu mahoro ikaba mu mutekano, hanyuma umukuru w'igihugu mushasha gashikira ubutegetsi biciye mu nzira y'amategeko nk'uko Abarundi babyifuje. Icya gatatu ni uko umukuru w'igihugu mushasha yoba umukuru w'igihugu wa bose, yoshobora kuraba ibitagenze neza muri kahise atwarira bose, cyane cyane akihatira gusubiza Abarundi hamwe. Cyo nicyo novuga.
Nyakubahwa Perezida Buyoya, umukuru w'igihugu witabye Imana ntago mwakoranye, ariko ibyo ari byo byose ni umunyapolitike waruzi, nk'ikintu wifuza kugeza ku Barundi wamwibukiraho ni nk'iki?
Niyumvira ko Abarundi batari bake baribuka ko President Nkurunziza yatanguye kurongora Uburundi afise ibyiyumviro byiza, imigambi myiza yo gushyira hamwe Abarundi, mbere gushikaho igihe tuvuga tuti nkumbure twaronse inzira yo kuva muri rya njyane twamazemo imyaka n'iyindi. Icyo rero cyabaye igice cya mbere cy'imyaka yamaze ku butegetsi, mugabo mu nyuma uko byagiye birabandanya, cyane cyane dufatiye kuva mu 2015 ibyagenze neza nk'uko twabyifuza. Harabaye ibintu byinshi bisa n'ibidusubiza inyuma. Nicyo gituma mbere nifuje nti yuko turabye ibyo byose, ubu abategetsi ba none bofata ingingo zo kubikosora, bugira ingendo nshyashya kugira ngo dusubire mu nzira nziza. Icyo rero ndamwibukira ko nuko igice cya mbere yatwaye cyagenze neza, igihe igice cya kabiri mugabo babaye nk'abasubira inyuma.
Hanyuma nyakubahwa Perezida Buyoya, Perezida Nkurunziza apfuye, hari undi mu perezida watowe ariko wari utararahira. Ese muri iki gihe barimo kwitegura gushinga guverinoma y'agateganyo, mu gihe bategereje ko umuyobozi mushya ajyaho, hari icyo bishobora guhindura muri politike y'u Burundi muri iyi minsi?
Ibyo sindabyibaza ko bizohindura kinini, kuko amategeko y'u Burundi agenga ibihebwe n'ibyo aratomoye, aravuga ububasha bw'umukuru w'igihugu mfata kibanza aho bugera, icyo ashobora gukora n'itashobora gukora, uravuga n'ikiringo amara ku butegetsi. Yewe rero nimvira ko mu bya politike ta kinini kizohinduka mu kiringo cy'imfata kibanza.
Ariko nanone nyakubahwa Perezida, wabaye umukuru w'igihugu igihe hari umukuru w'igihugu witabye Imana, ariko hashize hafi amasaha 24 Abarundi bataramenya utegeka igihugu, muri icyo gihe wari urimo ubigiranije n'ubu ngubu, niki wabwira Abarundi, niki bakwiye kwitega?
Navuze ko jewe icyifuzo cyanje ni uko igihe cy'ihinduka ry'inzego cyoba mu mahoro kikaba mu mutekano. N'icyifuzo nta bindi birebire no bivuga ko.
Ubutumwa ku Barundi muri ibi bihe bidasanzwe, cyane cyane Abarundi bifuza ubutumwa bw'amahoro n'ituze, ubutumwa wabagenera n'inkubuhe nyakubahwa Perezida?
Yewe nifuza ko muri iki gihe Abarundi baguma batekanye, hanyuma ibintu byose bitegekanijwe n'amategeko bigakogwa mu mahoro, mu mutekano, mu mwumvikano, cyane cyane izo nzego zishyashya Abarundi batoye zigashyirwaho ata musunikano, hanyuma ubuzima bw'igihugu bukabandanya. Ndagushimiye kandi ku kiganiro umpaye.
Urakoze cyane.
Arakoze mugenzi wacu Edi Rwema kw'ico kiganiro na Perezida Pierre Buyoya yahoze ayoboye Burundi. Bamwe mu banyagihugu bari Bujumbura nabo bwabakiriye gute iby'urupfu rwa Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yaramaze imyaka 15 abayoboye? Tubatega amatwi.
Je ofeti yo nkuru ndayumvise ni agaca mugongo yambabaje kubera n'ubusindatahura sindavyumva sindanavyemera IDR kubera ntavyiboneye kuri televiziyo neza tushaka kubyemera. Kera n'ubu ntibitahuritse.
Je byambabaje kubera yakuye atakiriye uwo muperezida wundi mushasha azoshyiraho Evariste. Je ntibyanyoheye cyane kubera byashyizege icurumbu.
Twabyakiranye umubabaro kubw'imvo z'uko atari bwarangize manda yiwe, atari bwatange ubutegetsi.
twatangaye twese twaguye mu mazi kubera gushika n'ubu ntitusindana byumva ntibiranjamo ndavyemera ikintu nzo yokera ko nuko yari umuntu arinda azi gufata ibintu mu ntoke byaba bimeze gute byose yabifata
bavyakire nabi kubera turafise agahinda kenshi ku mutima kubera twavyara ku buntu abana bacu bakiga ku buntu aha na marira menshi ku mutima
abo bari bamwe mu banyagihugu babi Bujumbura duce tuva ngaho I Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi twerekeza ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda umenyesha makuru wacu ari mu Rwanda Eric Bagirubusa yenyarukiye ku mupaka wa Nemba kuturabira uko vyifashe mukanya amaze kuvugana na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma
Jumi hariko nagiye ku mupaka navuga wa uhuzwa n'ibihugu byombi umupaka wa Nemba uhuza intara ya Kirundo aho ni mu Burundi ndetse n'intara ya Karere k'Iburasirazuba aho ni mu Rwanda jumi hariko mu Bugesera natanze rero uwo mupaka murebye urafunzwe umupolisi nahasanze byari babiri haza kuzu wa gatatu umupolisi yansobanuriye ko umupaka ufunze ambariza ndetse nabamukuriye kugira ngo mbashe kuba nakwinjira kuko nibyo namusabaga ngo mbashe kwinjira ndebe uko uwo mwuka umeze ambwira ko kuba umupaka ufunze ndetse ngo ufunze kuva ahari nko mu kwambere nta kintu cyemereye gukorwa ndetse nabonye aho ngaho ku mupaka kwa kundi icyuma kiba kiri mu muhanda gihuza umuhanda gikingurirwa icyungurwa iyi modoka zihageze kirimo hari n'icyapa kigaragaza ko nta modoka yemerewe kwinjiramo rero ijisho natereyemo nabonyemo imodoka ntoya yo mu bwoko bwa Suzuki imwe nabonye n'abantu babiri bagendagendamo ariko yambwiye ko nyine umupaka ufunzwe n'abaturage hafi aho ngaho nabashije kuvugana nabo bambwiye ko umupaka ufunzwe ndetse urabona ko ubucuruzi bwahakorerwaga bwahagaze mvuye rero aho ngaho nanone Mutagoma nagiye ku mupaka wa Mundenze Mundenze ni mu murenge wa Kamabuye aho ngaho muri Kamabuye ubusanzwe abarundi bajyaga bakunda kuhaza kurema isoko ariko aho nageze nabwo hasi n'icyaga cyohoha aho ngaho ndareba komide buso n'indi mu karere ka Bugesera aho hari intera gutabara zihahora ndetse zahubatse n'akazu zambwiye ngo nyine ibintu biracyari gutyo nta n'umwe ushobora kwambuka haba ku Barundi ndetse no ku Banyarwanda
hari ibyavugwaga by'inzego z'umutekano bavugaga ko buri ruhande rwakajije umutekano ku mupaka warwo byo hari ibyo waba washoboye kubona
nta rwego narumuretse abo bapolisi nabonye ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi n'ubundi bari basanzwe bahari barinda umutekano ariko aho ngaho muri tuyira twibusamo gusa hari umuntu wanyongore yarambwira ngo wegereye hepfo nubwo bitari byemewe bambwira ngo ubu ntabwo byemewe ngo wegereye hepfo ngo ushobora kuhabona ngo abasirikare b'u Rwanda ariko nabwo baba batagaragara ariko n'amaso yanjye ntabona hoye
ni ukuvuga ko rero utashoboye kuvugana n'umuturage w'umurundi muri ubwo buryo kuko ntabwo washoboye kwambuka Eric
Umurundi byari bigoye no kwambuka ubwo ngubwo byaba ari nko kuvotegera ubusugire bw'ikindi gihugu nkurikije uko izo ngera gutabara zambwiraga kandi nagombaga kubaha ayo mategeko ahubwo nabashije kuganira n'abanyarwanda batuye mu murenge wa Kamabuye abo banyarwanda batuye mu murenge wa Kamabuye by'umwihariko bahahiranaga n'abarundi bava mu karere cyangwa se muri komine busoni abo barundi bava muri komine busoni ahanini bazaga mu Rwanda mu bikorwa byo gukora imirimo isanzwe mu Rwanda ndetse banahahirana n'abanyarwanda bakoreshaga mu mirimo yo guhinga ubundi bakazana ibishyimbo by'abanyeze abanyarwanda bakavuga ngo babiguraga kuri make ariko kubera ko imigenderanire yahagaze hagati y'u Rwanda n'u Burundi ibibazo bakavuga ngo byarushijeho kuba bibi ku mpande zombi haba ku banyarwanda ndetse no ku barundi
Eric abo baturage mwaganiriye se hari icyo bigeze bavuga ku rupfu rwa president Nkurunziza cyangwa ku cyo bategereje kuri president mushya uherutse gutorwa mu Burundi
mu minsi imbere icya mbere na mbere nabonye bavuga urupfu rwa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza nabo barwumvise, ariko noneho bakavuga bati byanze bikunze perezida watowe General Evariste Ndayishimiye bamwitezeho impinduka ko hagati y'u Rwanda n'u Burundi ibintu bishobora guhinduka, noneho abaturage bakongera bakagenderana cyane abo ba Rwanda rugufi bavuga ko bari babariyemo.
Eric Bagirubusa ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, urakoze cyane, ukomeza kugira umunsi mwiza.
Ndagushimiye nawe mukagoma.
Reka tuve ku Kanyaru tunyarukiri Butare ahari mugenzi wacu Desire Hatungimana ari kumwe na Edi Rwema kuri murongo wa telefone.
Nta mpinduka navuga zihari kuko ugiye kuraba aho duhagaze, nta rujya n'uruza ruhari, nta na gakeya, nta muntu n'umwe ajabuka, kandi n'imbere zisanzwe zugaye kubera ikiza cya corona, nta muntu n'umwe ahari, nta muntu n'umwe acyaruka, ahubwo uteje amaso hakurya ukaraba hakurya i Burundi nubona yuko hari abantu bake bake bariko baratembera ku mupaka w'u Burundi, ariko ubundi ku mupaka w'u Rwanda nta rujya n'uruza ruhari, nta na rukeya, ahubwo mbere ubonye n'ibarabara riva Huye rigenda ku Kanyaru womenga ngo ntibikora kuko ugiye kuraba nta rujya n'uruza ruhari gushika ku Kanyaru, tukaba twahuye n'imodoka imwe itarenga kuva i Huye ugenda ku Kanyaru byerekana uko atari urujya n'uruza ruhari kuko iryo barabara ryakoreshejwe cyane n'Abarundi.
Bivuze ko nubwo mu gihugu cy'u Burundi havugwa urupfu rw'umukuru w'igihugu ntacyo byahungabanyije cyane ku buzima bw'abanyagihugu b'Abarundi, cyane cyane ko Abarundi bari bamenyereye ko igihe habaye urupfu cyangwa se impinduka muri politike habaho uguhunga kw'abaturage, ibyo ntabyo ubona?
Ntabihari na gatoya, haratekanye, nta muntu ajabuka, ntitwaba tuzi ko batinya kujyakwa kubera imipaka isanzwe ifunze, ariko ugiye kuraba nibaza ko atacyo kibitera kuko tubajije n'abantu bari Burundi tukavugana n'abantu bari mu ntara zimwe zimwe bavuga ati abantu baratekanye cyane rwose, mbere ibintu bitangaza abantu kuko nk'uko bivuze iyo habaye impinduka mu Burundi, iyo habaye icyago mu Burundi, Abarundi benshi bahora bahungabana badahunga, ariko ubunya byose byatunganye wo kwibaza yuko atari cyabaye eka no mu Burundi tuvuganye n'abariyo niko batubwira.
Desire Hatungimana, ukorera i Kigali mu Rwanda, wabaye mu gihugu cy'u Burundi, Abarundi hirya no hino ku isi hari uburyo bakiriye urupfu rwa nyakwigendera Pierre Nkurunziza, hari abavuga ko urwo rupfu rugiye kuba intandaro yo gusubukura cyangwa se kongera gusubiramo uburyo politiki y'igihugu yari ifashwe. Nk'Abarundi muvugana mu Rwanda ahuba bakiriye gute urwo rupfu?
Kigali mu Rwanda abo tuvugana bose, abo tugenda n'abo tuvugana, abo hirya no hino baravuga yuko ibyabaye mu Burundi nibyo koko urupfu ni rubi. Abantu babyakiriye gutandukanye, hari abantu bamwe bifite ishavu ry'uko batagiye gucyabo, bavuga bati ibiba byose biba uko bigenda ntacyo bibabwira, ariko ugiye kuraba benshi bavuga bati nta mpinduka n'imizoba kuko ugiye gusubirira Pierre Nkurunziza ariwe Evariste Ndayishimiye, nibo bagendanye bakirwana muri FDD, nibo bagendanye umugambi SNDD FDD, ati niya ntwaro nyine izobandanya nta kintu na kimwe biteze mu ihinduka, ariko abandi bakavuga bati Evariste Ndayishimiye arashobora guhindura nk'uko tubagiye tubibona mu gihugu nka Congo, ugasanga aregereye bagenzi bo mu bihugu bibanyi bagasubira bakavugira imigenderanire, babivuga gutandukanye, hari bamwe bafise icyizere ko ashobora guhindura, ariko ni bake cyane ugereranyije n'abona ko atakizohinduka.
Desire Hatungimana, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, ndagushimiye cyane, komeza udukurikiranye hafi, iyo nkuru urayitugezaho mu makuru yacu ataha.
Murakoze.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turakomeje n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Manda ya nyuma ya perezida w'u Burundi yo kuva mu 2015 gushika Shengere yatumye Abarundi baharurwa mu 100,000 bahunga igihugu. Bamwe muri abo Barundi baratashe, abandi baracari mu buhungiro. Abakiri mu buhungiro bakiriye gute inkuru y'urupfu rwiwe? Aka kabazo mugenzi wacu Vedaste Ngabo yakatubarije impunzi z'Abarundi yasanze mu ikambi ya Rusenda iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Urupfu rwa Nkurunziza rwatubabaje cyane, kubera umubyeyi wacu naho twari ngaha ntabwo twari tumwase twari tumukunze gose byatubabaje cyane kubera yapfuye atagwaye abandi bakuru bagwara bakavuga ngo baguye hanze ariko wewe yaguye mu gihugu cy'iwiwe byatubabaje cyane kubera yari yadufashe neza abantu bavugwa ku buntu ababyeyi bafise imbanyi bopegwa nta mafaranga yirirwa baratanga nk'uwatanga nk'ibihumbi majana atatu majana ane yabyara agatahuko ata mafaranga yiriwe aratanga yaratwubakiye yaratugiriye amashuri yarubakishirije abantu abakene arabubakishiriza aradukorera amabarabara twaca ahantu heza nicyo gituma twababaye cyane rwose
jewe ndi mpunzi nahunze mpunga ibyago byujya amagabo nkuru nziza afatikanije n'imbonerakure ziwe by'ukuri kuba yapfuye jewe kuri jewe n'akanyamuneza kubera nka jewe nari ntibyari byaranze ko nta mu gihugu ariko bigiye gukunda ko nta mu gihugu
kimbabaje cyane ku rupfu rwiwe nuko nkuru nziza yari yerekanye ko ari umugabo kuba yari yemeye agashyikiriza umusimbura mu kibanza cya perezida agatunganya amatora akagenda neza amatora arangiye wari umutekano mu gihugu ubu ikibabaje ni uko aciye yitaba imana atarimika atarashyikiriza we yari yateguye kugira ngo amusubirire ni umubabaro rero kuko ahacu twabona ko yari yabaye umugabo yari yakoze nk'umugabo muri afurika arerekana ubudasa none imana iramujyanye atarashikana yari yatanguye ariko imana imwakira
icyiza ni umwibukira ko hariho hamwe yagiye ari umuntu ameze neza akora ibintu bimeze neza na hamwe byagiye bigenda nabi n'ibyagiye bigenda nabi ni uko ahagaze igihe kimwe imbonerakure zikaba ziruka ku bandi bantu
we nta kibi na kimwe yakoze mugabo we yashinga amategeko meza ariko abo bakorana mu bikorwa byo gutwara nibo batwara nabi uhereye mbere ku mbonerakure zaratoteje abantu mbere no kwica zirica abantu bakanyuruzwa ugasanga batawe mu nzuzi za rusizi abandi nabo bakanyuruzwa mu ijoro bitewe n'uko ngo batari mu mugambwe wa CNDD-FDD icyo nicyo kibi cya mbere cyakozwe mu gihugu cy'u Burundi
njye natangiye kubyara njyarira ku buntu abana banjye batangiye kwiga ku buntu ni ukuri ibikorwa yari yarakoze mu Burundi sinzi ko tuzoronka undi muperezida azokora ibikorwa nk'ibyo yakoze ni ukuri byaraye bitubabaje nubwo turi impunzi kandi turi hanze twarababaye cyane rwose n'abana barabyumvise birabababaza ni ukuri n'ubundi muperezida boba baratoye ajya akora ibikorwa nk'ibyo yakoze perezida nkuru nziza byo bari byiza urupfu rwe rwaratubabaje
jyewe muri make urupfu rwa nkuru nziza
wa perezida nkuru nziza
ndagwakiriye nabi kuko mu majambo make ibyo yari yarakoze byari byiza yari yarazanye iterambere mu gihugu amabarabara yarakozwe neza amashuri arubakwa n'ibitaro birubakwa muri make rero ntawe bavuga ngo agwakiriye neza kuko yari yarazanye iterambere mu gihugu ingorane inahari ku bovuga yuko babagwakiriye nabi bo baba bivuga kubera abantu bamutwarira nibo bamutwarira nabi
akaba ari no kuri ibyo byaranze ubuzima bwa perezida Pierre Nkurunziza yashengiye ku munsi wa mbere dusozereye ikiganiro wanyu mu ntara cumi munsi bakoze bagenzi banje bose bagize icyo baterera kugira ngo mushobore kumva amakuru atandukanye ku by'urupfu rwa perezida Pierre Nkurunziza nshimiye by'umwihariko Etienne Karekezi yaraduhagarikiye na Macbili ya Biro yegeranije amajwi yacu kuri mikro mwari kumwe na Diana Ninahazwe ndabike banure ndabifuriza kuranirwa ndanabatumira mu biganiro byacu byo mu masaha ari imbere biza gukomeza kwibanda ku rupfu rwa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza.